muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ubu muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda kandi turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Na makuru sense yarateranye ivuga ko kubihano yafatiye ibinyamakuru.
Akajisho rero keza karahari, ariko tugasaba ibyo binyamakuru ari utubazo bazi norinda kuvugira ngaha bo kwisuganya kugira ngo natwe muri sense uronke aho dufatira kugira ngo dushobore gutezura ibyo bihano nkuko babisabye.
Uyu ni Bankumukunzi Nestor, umukuru w'uru rwego rucungera itangazamakuru mu Burundi. Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu Burusiya, ikipe y'Ubufaransa imaze kuba iya mbere igiye muri kimwe cya kabiri. Yatsinze Uruguay ibitego 2-0 mu mukino wa mbere wa kimwe cya kane. Umukino wa kabiri wo muri iki kimwe cya kane uratangira saa 2 y'ijoro ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda, urahuza Brazil n'Ububiligi. Mu Burundi, urwego rucunga itangazamakuru CNC mu magambo ahinnye y'Igifaransa rurifuza gutumaho abahagarariye radio Ijwi rya Amerika na radio BBC kugira ngo baganire ku bihano aya maradio yafatiwe. Umukuru wa CNC Bankumukunzi Nestor yabitangaje abagize urwego akuriye barangije inama yabereye Imakamba no majyepfo y'u Burundi. Umunyamakuru wacu Krisi Munezero araduye inkuru.
Inyuma y'iminsi itatu bari bamaze ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba, abagize urwego CNC rugeje gucungera itangwa ry'amakuru basozereye inama idasanzwe yari yabahuje. Nestor Bankumukunzi arongoye urwego CNC yamenyesheje ko kubiraba amaradiyo Ijwi rya Amerika na BBC yugariwe imihora ya FM hagiye gutumwa ko abarongoye ayo maradiyo kugira ngo bavugane.
Tukaba turindiriye nuko abo bantu tuzobatumira bakaza kugira ngo tubivugane turi kumwe, hanyuma duce turaba ingingo yofatwa. Akajisho rero keza karahari, ariko tugasaba ibyo binyamakuru ari utubazo bazi norinda kuvugira ngaha bo kwisuganya kugira ngo natwe muri sense turonke aho dufatira kugira ngo dushobore gutezura ibyo bihano nkuko babisabye.
Uyarongo y'urwego sense yongeye aramenyesha ko mu mezi arangiye basanze ibimenyeshamakuru byigenjeje neza muri rusangi, akagabisha ariko ikinyamakuru iwacu hamwe ni radio y'Abafaransa RFI.
Ikinyamakuru iwacu ni radio y'Ubufaransa twita RFI, cyane cyane makuru ajanye bivyo gutoza no gutora ibwirizwa shingiro. Abagize rero urwego bakabasanze ibyo binyamakuru ari uko ari bibiri byarakoze amakosa twovuga ko akomeye, aho usanga batanze amakuru adatohoje, ugasanga aho batanze amakuru adakwiye ahengamye. Bakaba rero basavye yuko ibyo binyamakuru ko ari bibiri byo kwikubita gashi bikikosora, bagira bati ahandi hoho hazohafatwa ingingo.
Urwego sense ngo ruramaze kandi kwakira abamenyeshamakuru bavuga yuko badashimishwa n'imigenderanire bafitaniye na bamwe mu bari mu nzego batabaha amakuru nk'uko byategerezwa.
Ivyo natwebwe twarabibonye ko hariho abantu ba Kenya bataratahura. Ico rero dusaba muri sense abarongoye ubuzi butandukanye, abarongoye intwaro, bamenya yuko abanyamakuru bari ngaho kugira ngo bafashe igihugu, bafashe bene igihugu, bafashe kumbure n'ubwo buzi nyene cyo mu gutanga amakuru n'ibiganiro. Iyo atayabahaye barayabura bakajuragirika. Ugasaba rero yuko uwo muntu wese afite inkuru iraba igisatajejwe kuyoyiha umenyesha makuru.
Ngo rwego sense gongeye kandi ruramenyesha yuko rwafashe ingingo muri iyo nama yo gutezurira insamirizi Intumbero FM yari yarahagaritswe, ubu ikaba igiye kugurura ndetse igahabwa n'uburenganzira bwo guhindura icicaro cya hori Bujumbura kikazoshobora kuja mu ntara ya Ngozi. Imakamba, Krisi Munezero, Ijwi rya Amerika.
Noneho tujye mu Kirundo, aho abanyagihugu bakomoka muri iyo ntara bavuye mu buhungiro muri Kenya baraye bashikanywe mu miryango yabo. Barashima ko bakiriwe neza n'abasangwa, ariko barasaba leta kwibagumaho, ibagumisha ijisho muri iyi minsi ya mbere kubera ibibazo bitandukanye bahura nabyo. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurenze.
Batubona indege tuziramutse Ega nyene nubundi uraraba muganye ntagaduka ntikabura.
Ahari ku mutumba wagwibikara mu gacimbiri ka muhuzu muri komine ya Busoni n'intara ya Kirundo. Turi neza na neza mu rugo rw'umutama cabagore Matias. Abanyagihugu bazindutse kuraba Ndayisenga Gilbert muri urwo rugo, umwe mu barundi 48 baturuka mu ntara ya Kirundo bashitse ku mavukiro yabo ku mugoroba w'ijoro kuri uyu wa kane bavuye mu gihugu cya Kenya iyo bahungiye. Matias n'umukenyezi wiwe bishimiye cyane kubona umwana wabo agaruka mu gihugu.
Narabwinye ndatarika kandi n'ubu nkirikumwe n'abo bantu mbona bahagaze ngaha n'abaje kutwumviriza baje kugira ngo baganire nabo kubera bari basanga ngo twarababanye bacu. Mbisi jereo ya riyagi ya genda nhabiza, genda tansezi ye, ekadusikara mkaduma adumo, tulagiranu ubwo ikintu choba chava jani. Hama njizegu charelo numfa, atijiribe iliwawe ya aje, ejo ashite, tuwari ramo kanije gose.
Fakiri ya jiribe ili, lachai saba, umwana wajagira katani, ubugomba ndodele nyeri fungu kwa ndamu akire, na wana dava akire, tulamukanya, zanu mudamu uwe tulamukanya.
Ndayisenga Gilbert arashima uko yakiriwe.
Twageze ngaha nyine tubona mu ibarabara nta ngorane, haba umutagura agenda, haba nijoro ko twageze hano ku mugoroba, mbona ngeze muhira nta ngorane, ndacyama ndasinzira. Ndikangura ntubona ari ntembere hano kuno muzehe, n'abana biwanje nje kumuraba. Sanga nyine barimo barajya, ashitse ndajya, ntanyakirana akayabagutagwa na munda. Kesi mbona mama ntangorane na papa ntangorane habino bacu mbona ntangorane sigara nibaza imitsi nari mazima.
Kiretse abari baje gusanganira uyu muryango waraye hungutse, hari n'abari baje kuraba ko hari ababo wabarimwo. Uyu mwigeme ari muri abo.
Eh, naje kuraba no bahungutse bagiye nyene tubakunda, turimo turashima Imana ko Imana yabazanye. Ni wowe nyene mbanje kubona. Aye nje kurako n'umujyango wanje wo burimo nsanze fataje.
Umujyango wahagenda nani?
Hagiye mama wanje na musazanje.
Kumigwa mikuru ya makomine aho bashikiye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane bakiriwe n'abajijwe intwaro. Miburo Benwa umunyamabanga mukuru wa komine yabakiriye ku mugwa mukuru wa komine Busoni asaba ko iyo bashikira hose bwo kwakirwa neza.
Tubasaba cyane kubakirana akanyamuneza uko nabaje batashe mu babo, batashe mu miryango, batashe mu babo, kandi tukaba dusanzwe tuzi neza ko abanyabusoni bakira neza, ntabwo ari imwe baza kugira ahubwo baza gushikira mu kanyamuneza k'imiryango.
Umujyango wahungutse urashima ko abasangwa bazigamye ivyabo uko bishoboka, ariko urasaba gushigikirwa muri no mise ya mbere.
Muze yaragerageje kuzigama ivyashoboye kubera shaje nyene ivyagiye navyo n'ivyabindi nyene umuntu asanga asiga mu nzu adasetse, urumva urimo aragenda arimo aragenda nasanze agatonga arakabungabunze kazi nako karabaye ntuze nyagace gake muganda uko kari inzoga henda henda nta kundi ndibo biti n'umuntu n'ukuntu tuhabaye. Nashobora kuzotubwira nk'imbere mukadukurikirana, urabona nk'umuntu amaze igihe muri Kenya ko tuzomenya inzira yaho zacimwo ataragenda, urabona no guhanga bishasha. Turasabira mutugerere imbere, asike mutudodorere mutube hafi.
Ingorane si z'uburaro gusa. Uyu mupfakazi w'umunyarwandakazi afise ingorane zo kumenya iwabo w'umugabo wiwe yaburiye mu buhungiro iyo bahuriye.
Uwo mugabo rero twatoraniye mu Rwanda tujyana Uganda, Uganda tuavuye tujya Kenya, Kenya tuageze tumaranye amezi abiri arapfa. Ubwo rero nashaka kugarura abana ngo mbageze muri famili iwabo.
Wewe none urumuri?
Njye ndi umunyarwanda kazi.
Mufitaniye abana bangahe?
Abana babiri. Rwanda nturuka mu murenge wa Sake, karere ka Ngoro. Njye nk'uko nazanywe na UN nifuza ko ariyo yagomba kumfasha nkagera mu muryango. Njye icyo nsaba ni uko nagera mu muryango w'umugabo bakakira abana, ubwo nkabamenya nanjye bakamenya, ubwo bakazamfasha kurera abana umugabo yansigiye.
Aba mu buyobozi bujejwe gutahukana impunzi mu bushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu baherekeje abahungutse, bavuga ko abajejwe intwaro bazofasha uwo mukenyezi kumenya umuryango w'umugabo wiwe. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Leta y'u Burundi ikwiye gutegura ibigo byo kuvura abajahajwe n'ibiyayuramutwe gusumba gushyira imbere kubashengeza no kubashyira mu mvuto, byavugiwe mu nama yo guhanahana amakuru hagati y'abakora mu gisata cyo kurwanya ibiyayuramutwe, inama yabereye mu gisagara cya Gitega. Umunyamakuru wacu Fidel D'Antoine Sabimana yarayikurikiye.
Mukigwa catanzwe na Dismas na Kibirora umuhanuzi mujanye n'amategeko mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi mu Burundi amenyesha ko gufunga abanyubiyayura mutwe biza gusongera isibe.
Bashaka yuko niko amategeko yakurikizwe mugabo turondere n'ingene abarunywa bokira kubashya kugenda kubashya mu buto butandukanye nta kintu na kimwe atari uko byongereza nuvuga ingaruka mbi kunywa kuko rubinjira mu mbimba atankandi bose bafungiwe. Abo twafunze amadosiye bashaka barabahana ibihano bishakurikizwa nk'uko byanditse mu mategeko mugabo abahanwa abagiye bagafungwa imyaka ibiri imyaka itatu bagaruka barumva gusumba barononekeye gusumba.
Iyo ntazanye mu gipolisi yigeze no kurongora igisata cy'igipolisi kijeje kugwanya ibiyayura mutwe arafite icyo yumvira nk'umuti worama kugira ngo ibiyayura mutwe bigwanywe mu Burundi.
Umuti yumvira nuko boba icyo bita ensemble de désintoxication donc nuvuga nk'ibitaro cyangwa ahantu abo bantu bavurirwa. Umuntu amaze gutangura kunywa iyayamo ntashobora kubivamo. C'est vrai hari kamwe bishoboka donc naho ugerageza kubihera urumva ko umutima urakwangira bikanga nicyo gituma rero muri icyo gihe duvise nk'ayo ensemble de désintoxication abantu barakira baragiye muri Kenya warabonye ingene nezereko ndavuga n'ibitaro bifasha abantu bagakira.
Muri urwo ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro hari hatumiwe n'abashinga amateka kugira ngo bumve ko ibyayura mutwe biriko birica urwaruka. Mukeshimana Leonidas umushinga amateka yatowe mu ntara ya Rumonge akaba no mugwe w'amaho ujeje ibibazo by'imibano mu nama ashinga amateka y'u Burundi hari icyo yashatse gutahura kurusha kubijyanye n'abinjiza ibyayura mutwe mu Burundi.
Ni bande bari imbere y'ibyo dandazwa ibyo byayura mutwe mu Burundi? Ngo hari umuntu wamuzi yaba ari karuhariwe muri ibyo bibiri ubu ndaza amatohoza mwara yakoze murayazi cyangwa niba ari babiri cyangwa batatu mutubwire bo baba baramaze gufatwa cyangwa batarafatwa mutiri hariho naka tukirondera na naka twafashe twasanze ariwe atwikira abana n'ibibondo.
Dismas na Kibirora yamuhaye umuco.
Umuntu yepota ni umuntu utazopfa umenye vuba ubwo tuba ko atamenyekana tubifatana kenshi le transporteur des consommateurs tubifatira dans les boutiques uwo rero umufashe uzobwira amadosiye uzomwenteruza ene fois mubwo tuzokwigira kubwira la source de la provision ibyo dufatira hamwe mabusi mu modokari abonye ko bariko barasaka amasakoshi ibyo ni amasakoshi yabo ayinaye kandi ufata abantu bose muri muri bisi mu bafungwa aha mu Burundi se bavuga ko tumaze kuronka les vrais trafiquants.
Mu mashirahamwe ajeje kugwanya umugira wa sida mu Burundi bavuga ko umugwi w'abantu banywa ibiyayura mutwe ari bo bangamiwe muri ino minsi naho umugwi w'abakoresha ibiyayura mutwe abenshi bari mu rwaruka rwateye amashuri abadandaza imibiri n'abari mu mabohero nk'uko ivyegeranyo vyo muri ANSS bivyerekana. Uretse kwandura umugira wa sida biciye mu guhuza ibitsina mu mashirahamwe agwanya umugira wa sida mu Burundi bamenyesha ko inshinge bakoresha mu kwitera ivyo biyo vya bwenge akenshi zitizanywa bigatuma umugira wa sida urandagata muri uwo mugwi w'abakoresha ibiyarura mutwe. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
ubwo uribuka kumerewe nabi murisho n'umugore wawe bariko barasayangana mufite waronde
wewe ibyo biriki
atiwewe
wabaye gute?
Oya, kubera ko uri kushumbira abanyabugu
none ndakwezega amafoto jewe ntunze wibaza ko ndi umwana.
Oya, ndaze ko utari umwana mugabo mbona umenga ivyayizine yawe warabihebereka kimana murisho
jewe giti ndabahebera wanyibagiye bafo
ukora kwa tatukora
wibaza ko nafise uri karabikurikirana
nivyo uwo muntu ninde none gagite
Oh, it's a good Ubu kenyu wewe. Uriho.
Monica, Monica nukuri.
Onega muhiye kamona kwiga umugozi ubwo mugire mwe byo kuri makijyana
waruzi
ah
cyo dutegeza kuzitera ku murongo iho zimerane
kandi uko ndabiheruka re ah amasho nate bakwe
ikanirenga renga mwaje mwibatashe
yo umva gabo rero naho turonza aho turimo etse mugasinze ko tuzokwera
kubera
tuzitaye imvura igira icike
aho rero ibaza ko niyacika tuzoguma tujyanye mukabona imvura icitsi mumenye ko mu so kubitikwa kuzivomera nta gufyina
yego nane
umwe wese yitegure amenye ko azogira umunsi wiwe wo kuvomera
byavuye bigenda gute
haciye indwi zibiri
bude Where food? Food anyway. Where food?
Eh, what? Good. Eh, Charlie, we will get the food. So I will ask you.
No, Tumbikani kika fuwe. Mdavizi kutumbikani kutumjoka kufomeli mboka.
Kufomeli mboka. Nuhu ujifome ulimu gitanda. Changato kiri shaku. Na babandi mahungu wose. Na mazi kubabzura.
Na wakubahuja muli ma uzien
mfiorosha. Mfiorosha. Muzo shiri mboka ni zamara kwera. Muli kumura zimanu za kawu. Na mutali hosha changato kende. Itzuba lije kwa katuwa mazi kuheza kutifomela.
Baswe muna kende basanka.
Utikika fuwe.
Yo,
come up with that. That was who sang at an hour on day.
Let's end of Tibakira.
Why weren't you there? Fund, Uberero, Hanapito, you were on day.
The Canadian Quakatuba. Umega Visibito.
Oh, come out, you go. No name was to form me.
Eh, man, and the summon and the sons and we were about. You must see all Jonaram Bamba, no quick man.
Taxi Vero.
A queer magazine, I got to know when you could shark on wave.
Taxi Vero
Gasso. Banzu ndiye kwanza tuvugane.
Ndakurira cyane.
Banzu ndiye tuvugane.
Nibiki none wewe?
Ahubwo nibiki?
Ndakurira cyati rero.
Okay basi ndakurikuye. Ayo gaso. Kwikusigaye umetse uko.
Umeze gute? Ubu rero bamusambisha.
Kwikusigaye dukwepa kandi turabagenzi bawo gaso.
Rwabagenzi banje.
Bachondo, bajone bose sigaye bikawusha. None ukitwizega gaso.
Umugenzi n'utari umugenzi ntabonzi jewe.
Sa?
Eh, nuko bimeze.
Nabacondo bagufashije igihe mama wawe yaragwaye, bakamurihira umuti n'ucemera ko arabagenzi bawe. Gasukame.
Nabo kubamurihiye nyamite aracyariho.
Mana yanje we.
Umvuye kurambiye.
Gasu. Niriki byagufasha. Ubwo urabona ko kuvugiye kwa bagwaga, na korombe wa muhevye. Ntiwigere uca no kumuraba. Gasu. Nagomba ndakubwiye ku mutima wanje uremerewe.
Mwagini nibaza ko ntigeze ndagutuma ngo umutima wawe uremegwe kubera je.
Sa? Gasu.
Icyo nigeze ndagutuma none.
Uko ni kumbwiye gasu. Merci.
Ibyo byose ngwane n'izi wanje.
Sa?
Nibaza ko we bitakuraba.
Gasu.
Je?
Nta nari mwe ndigira ndaguhemukira. Nigihe wari wagize ingorane, naremeye kumenja. Nkura mu mahera ya kese ku kazi kugira ngo ndagufashe. None. Urubahutse kumbwira ayo majambo. Ubu ni wundi ko ndumva canke n'uwundi. Ni wewe gwaga yakugize iki? Yakugize iki gaso?
Icyo nzi cyo ndaza.
Funde, nimusuke kwa mazi meshi meshi. Nica make. Ateba. ahubwo muhehe turude komeje mingi
nubwo kwera ndi gopfa
ya so no yari wari ta kugira
ngo ahubwo mbona hari imizigeze gusoroma
eh nanje mbona zorenga nenda kwa gucisha kuwete
zire hizi reka ahubwo duca dusoroma nge iturari
nawe nti dusaba kugukoza amazi
bwe kukuta buva no ta buva ko mbona cyane mbona acha muka babu sarabi foga ti tare
ukabona ibyo wango aya mashaka ni matombo
yizi abaza cyayo bugano
yo ashayo mashunzo yashobora irega fundi jewe naheruka gushira mu kanwa icitwa imboga tukiri wati rusange
nshobora
amajya mugosha eh bara tsuye kugira umuntu
eh acha bari abangura nda nda kuchi honyanga
oya nibaze honyanga
ingene mabati honyanga ningene tatuje kurima
ibanja babiti shangene
ni eh buta eh nda bidarika ngoka honyonyo
basi mugabuga muhe
ha
urakwiye kuja gusaba ikigongo abanyavuko
yabasaba ikigongo kubera ikigafunde
urazi ututse abatse kamuhe basi bango ngona bagese
yumvire nawe
data wanje ngo ni bopfa bemeye kuduhumba bababwo tumwe
sayabageda ugawo sha ugawo ndi twashura kwihenda ku bantu kwere
muhe akaja ngaho ngo abanyabugara bati twatagiri batwifuza batano kubona twese twapfuye
agira ne bidi muzi
none aba bagomba batwicisha imboga
nubundi so bahaduhaye
mukabura gutwenga gose iyi ni imana y'impunzi ya tugarukiye nayo kugabanya ubugobo ari gupfa tugaherenge
utega buhe
ye ukuntu kubako kw'imana twaraseze cyane kugira imana rukundo shabanyabuko
beba shiyo mana rukundo mvuga yo bari imwe amwe na papa cumba icamwe imigwawa yaremye
wowe uri kuravuga ngo papa cumba ahubwo vuga ko ari sigaye ari imana yababuhe
none imana yababuhe irahari ariyo mana y'impunzi
ndina nerega nico gituma urya mugaye byabwiye byose bacha bavyemera uko nyere nk'ijambo rya bibiri
mukabura gushingiriza gose umufugisha ikuri gahunde mwepe fite abateye ubwoba urya musi impunzi zidushwara mwo nk'igitero muzi n'ingwane twari dusanzwe mwo ndahamwikambi vugisha ukuri ntabwo bamwagize
sha mugabo na Jesse Nobe hajya nari nzi ko kabaye
none ukingere twari tumadimisi turonko utwo tujya twinica nikize hanyuma ukajubona haje mwabandi ngo tubisangire eh
ayo byo
amafundi ajenga hafu gifye ishaki
byo naje byarane ubwo
none je umutima wacinye uja mukirere birabubugesera bijya zindi mpunzi ntangura kuzita kwingora be kandi tugo wamwe wamenga ubwege bwose bwaciye bugenda
aho ndagutaho
basha sitari ntiyumvira
naje narahacira bi
funde oya mwe umwe nabitwe mafoza ari abifatiye byaheze
reka ko yibutse bya mafoza nabitwe
naje shavyara mpayicika bujya mu byingorane hari abikika mukiza bakaducanishamwo mu gutureka kabanda ari bo nkoziza marere naje tukapfa gukurikira naho kumbe bariko birondera inyungu zabo.
Alo?
Alo? Vita ya mwaka?
Ni sawa.
Ewe, uriwe njene, tuwasha kufukana?
Gondi jie njene gasore sehari.
None, wanateneza kata ukumba.
Oya, ndi jie njene muta.
Ah, okay. Aho ni sawa. None njene kutamara poro, akazina kutumyevi meze kute.
Aho, bukore, obudia kamutama na kugii.
Alo? Alo? Alo, bwaka?
Ego nakumva muta.
Niki nabintu numbise bibomboranye.
Oya yari impene yinjiye munsi. Shush.
Ah.
Shush, pashura karushwa.
Bo, nako ndakubaza.
Ego.
Niki tumutamahira poro ngo mbire uko ikogwa nagutumye kiriho kiyagenda.
Muta, kandi gikogwa mwantumye nasanze kigoye.
Kigoye gute?
Embere numva ntanguye kugira ubwoba.
Tanguye
none wibaza ko gasora tazote bakamenya ko ari twe twabaturiye mu nzu nzomwihisha ko gushika ryari
eh ubu rero ugomuje kumuririmbira ko rewe wishe nyina
niwe wamwishe si jewe jewe nakoze ico wantumye
umbiriza shanda kubwire
numbiriza
ugahira hiruka rimena bizokumena inda wazumva
mbeho nyene mpa mategeko nkande umuntu uri mu kinyegara tani cacu gisigaranye ngo mpembe
Uzo
wari kinjuriye none uri kuransuka ngo nite mu muriro nawe wari wiraramiye hi none kuri hiyo mu kinyegero ko wumva data wanje udafise ubwoba ntiwozo kavyikorera
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu naha aya makuru n'ikiganiro muri kirukuri bihumurije gusa mbibutse yuko urwego rwo mu Burundi rushinzwe gucunga itangazamakuru CNC mu magambo ahinnye y'Igifaransa rurangije inama y'iminsi itatu imakamba rukaba rero rwafashe icyemezo cyo kuzahamagara gutumira abayobozi cyangwa se abahagarariye radio y'Ijwi rya Amerika na BBC kugira ngo baganire ku bihano aya maradio yafatiwe naho mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru Ubufaransa bwatsinze Uruguay ibitego 2-0 buzahura muri kimwe cya kabiri n'urokoka hagati ya Brazil n'Ububiligi umukino wa Brazil n'Ububiligi uratangira mu kanya saa 2 z'ijoro ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ndabashimiye cyane mugira umugoroba mwiza, murakarama.